aha hari mu ikambi ya DCI icungera ibirere mu Burundi hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura citirwa Amerikiyo ndadaye hari kuri uyu wa kabiri hari ko hasezerwa ijyanyuma abasirikare batandatu bari mu baguye mu gitero cabereye mu ishyamba cimeza rya Kibira muri komine Mabayi ntara cy'ibitoke mu buraruko bushuburengero bw'u Burundi imiryango n'abaserukira ibiro bikuru bya gisirikare niho bari imbere yo guherekeza abanyakwigendera mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda muri komine Gihanga intara ya Bubanza mu burengero Umupadiri yasomye imisa yibukije ko abasirikare bagendera karanga mutima kibango ryabo ku isi yose bagenzwa no kwitangira abandi harimo n'abatabakunda Inyuma y'imiti itandatu habaye igitero cy'imabayi amwe mu mashyirahamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nk'ashyigikiye ubutegetsi bwa Gitega yasohoye icyo yise amatohoza yakoze kuri icyo gitero yabijwe isirikare cy'u Rwanda kuba icyo cyateye ingabo z'u Burundi Jean Hakizimana arongo ishyirahamwe Forikon Efri Gwanyi Kimenyane na Kamwana wa mama niwe yasomye itangazo ayo mashyirahamwe yasohoye
Habaye igitero mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi neza neza mu Kibira amashyirahamwe atabogamiye mu bya politiki yo mu Burundi yaciwe nyine ashika ku rubuga maze arakora amatohoza ataho yegamiye mu mpunzi zaguye ku rubuga ayo mashyirahamwe yaramenye ko icyo gitero cyakozwe n'abasoda b'u Rwanda baje bava mu Rwanda mbere y'igitero giheze bakabanje basubira mu Rwanda
ijwi rya Amerika rimubajije uko aya matohoza yakozwe n'ibyemezo byayo kandi igisirikare cy'u Burundi kitegeze gishyira mu majwi ingabo z'u Rwanda naho cyemeje ko bateye baturutse bongera basubira ku butaka bw'u Rwanda Hakizimana yishura muri make mu butumwa bwanditse ati ayo niyo matohoza amashyirahamwe yigenga yashyitseko ntibibuza umushyikirizamanza wa Repubulika kugira yiwe kugeza ubu ya mushyikirizamanza mukuru wa Repubulika canke mu ntara ya Cibitoke yabereye mu gitero nta n'umwe arashyira ahabona amatohoza akozwe kuri icyo umukuru w'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'ukwivuna abansi mu mushuhira yatangaje kuri radiyo na televiziyo z'igihugu ko bakoze igitero baturutse bongera basubira mu Rwanda ariko Major Emmanuel Gahongano nta mwidondoro wabo yatanze mu kiganiro cyihariye yahaye mugenzi wacu Basumutakaboyi yakorera i Kigali kuwa 19 ku kwezi nyuma y'iminsi ibiri igitero cy'imabayi kibaye Lieutenant Colonel Nosa Munyengango avugira ingabo z'u Rwanda yamenyesheje ku gisirikare cy'ico gihugu watasano na rito yagifitaniye n'ibyabereye mu kibira cy'amabayi yavuze ko bene ibyo bibazo ubundi bicishwa mu nzira diplomasi mu kubimenyesha ariko ku rwego avugira rutabimenyeshwa muri ubwo buryo igisirikare cy'u Burundi nta bitegereza ingabo zacu zaguye muri icyo gitero kiratangaza cyo kimwe n'abansi cyo bacarishe canke carafashe mpiri mugabo ku munsi wa gatanu w'indwi uheze ku wa mbere n'uwa kabiri w'indwi ijwi rya Amerika ryaronse amakuru ko hagiye harafubwa ku munsi abasirikare batandatu baguye imabayi Roger Burikaneza ijwi rya Amerika